Dabaramutse habari kumviza radio isanganiro n'umwanya w'amakuru mu Kirundi hiduhera ku ingo nkuru ziyagize abanyeshuri barenga 2000 baguriye mwabo mu myaka ya mbere n'iya kabiri baramaze guhe bishure muri commune Ndero ya Rumonge muri uno mwaka w'ishure turimwo muraje kuvyumva mwano makuru amakuru y'abantu ari ku mbuga nkurukana bumenyi akwiye kubikwa no gukingirwa ku rubuga rwa Afrika ivyo ngo vyotuma hakingirwa ubwigenge bw'igihugu byavugiwe mu ihuriro riko ribera mu nama nshinga mateka kuvyerekeye itunganywa ry'umuhora wo guhanana amakuru ugaruka rufise imyaka 14 na 25 ngo nibo benshi bandura umugira wa sida ivyo byavugiwe mu nyigisho zatunganijwe n'ubushiranganje bw'amagara abantu kwamesha makuru bizijanye no guhimirizwa kugwanya umugera wa sida muvugo iremesha yo kuyu wa gatatu ihagaze ku nsiguro z'ukugena ubwenge mba ruganda bushobora gushikana ku mvugo zibiba urwanko François Akimana muhinga bw'ivyuma ano makuru mugiye kuyashikirizwa na Jean-Marie Mayonga ndabahaye ikaze
sangwa muri sanze kuri radio isanganiro
ano makuru cyane mujanye n'imibano aho abayoboke b'idini rya Katolika na Islamu batanguye kuyu wa gatatu kiringo cyo kwisonzesha mu itangazo rya sowe n'umuryango w'abayisilamu mu Burundi kuyu wa kabiri Sheikh Salum na yabagabo amagarira abayisilamu gusengera amahoro n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi no mu karere abicije ku rubuga rwiwe rwa X umukuru w'igihugu cy'u Burundi yavuga ko ari umunsi w'umunezero kubona abayisilamu n'abakatolika batangurira rimwe ibihe by'amafungo Evariste Ndayishimiye ashikiriza ko ari ibihe byo kwinegura ahakozwe ibitagororotse no gushimira Imana Musitanteri wa komine Ntahangwa turi mu ntara ya Bujumbura hasaba abantu bororeye ibitungwa bitandukanye mu makaritie ya Mahinguriro na karitie ya Ngagara yahoze yitwa karitie icenda kuba bavyimuriye mu kibanza cabigenewe hatarenze igenekerezo rya 3 ukwezi kwa gatatu no mwaka ivyo biri mu itangazo Musitanteri yashize ahabona ku igenekerezo rya 15 kuno kwezi kwa kabiri Habyarimana Alex agasigura ko ari muntu mbere yo kubahiriza ingingo zafashwe n'inzego z'igihugu zibuza kororera bitungwa mu gisagara ca Bujumbura ibiri muri iryo tangazo tubibaze Evariste Nzikobanyanga
Muri iryo tangazo ry'uburongoye komine Ntahangwa ibitungwa bitemerewe kororerwa mu makartiye Mahinguriro na karti yahoze yitwa icenda ubu yitwa Ngagara inyuma y'igenekerezo rya 30 ukwezi kwa gatatu uno mwaka n'inka ingurube impene n'intama isiguro zitangwa na Musitanteri Alex Havyarimana imvo n'imvano y'iyo ngingo ngo nukubahiriza ingingo zafashwe n'inzego z'igihugu zibuza kororera mu gisagara ca Bujumbura iryo tangazo rero rigasaba abo bororeye muri ayo makaritie kwimurira ibitungwa vyabo mu bibanza vyateguriwe ubworozi warongoye komine Ntahangwa asaba abajejwe umutekano muri iyo komine no mu mazone ayigize kubahiriza ishigwa mu ngiro ry'iyo ngingo abajeje intwaro nabo bagasabwa kubimenyesha abo barongoye Musitanteri Alex Havyarimana aragabisha muri iryo tangazo ko utazoshira mu ngiro iyo ngingo azofatigwa izindi ngingo zihambaye mu ntumbero yo kubahiriza amategeko
mubijanye n'uburimyi bamwe mu barimyi bo muri komine Kayanza y'intara ya Butanyerera baridoga kwitangwa gifumbire mvaruganda ririko rirangwamwo utunenge tumwe akabari ibijanye n'ikimenyane aho hari abahabwa igitigiri kinini cy'ifumbire abandi bahebuye hari n'abandi bavuga ko basabye ifumbire yo kuririma gimpeshi batariko barayironswa kubera ko hariko haratangwa ifumbire y'ibirarane basaba ko bohabwa iyo fumbire kugira ngo bashobore guteragira ku gihe kuko ngo bariko baracererwa kurima ibiharage ngo na cyane cyane ko atanu mwimbo w'ibigori biteze kwirima ry'agatasi bivuye kukuba atafumbire yabonetse tubakurikire
ubu tuko turashaka guteragira ibiharage twirwa hano aho dukura angere nti bayiduha kandi ko yarishe neza atadeni dufise none tugire gute dusaba ko baducunganiriza
twashaka ko baturose umwavu w'impeshi kubera beshi ntituratangira kurima ko twabuze umwavu nk'igihe cyo guteragira kiriho kiraturengana ko twabuze umwavu wo guteragira ko nkuba ariko baratanga ngo birarane abadafise birarane natwe tushatubura ko gukoresha
fumbire iri kiratangwa nabe je ndahatonze imisi 3 bariko barayitanga nga nta munsi numwe ndaha makagwa kandi agatike ndagafise n'abantu bayitanga baraza bakayitanga ku kimenyane ugatonda ukabona yikorerwa igenda naho ukoma induru gute wakamwe barakamwima mugabo ufuko 200 ugasanga babumuhaye ntitumenye impamvu yaba batugabutse umwe kamwe kamwe tukaba turateragira abo baba bakomanze byinshi nabadandaza keshi mu ncama kisabarimye turababona
twebwe kuveje twari ngasize ri twavese zo kumugoro java ngo bahibirarane gusa twe twasaba yuko nimba batanze mifuka ijana 50 niba yibirarane 50 bayihe bashasha bagunya bahabo bibirarane bagoma biyongeze twentkoshiki
cewe kuva kwa kane ndugeze ningaha sinigera ndonka nakafuko nakamwe kandi nibirarane baravuga ngo ariko batanga ibirarane mugabo hakaza umuntu agapakira nk'imifuko 30 wewe ugafuka kame chanke tubiri ukabura ukadirindira yuko iyongere yawe izaboneka ukabura
umbe ntirikira twangwa neza kubaye igitume ifumbi itarikira twangwa neza twege turaza ngaha ifumbi tukayibona mugabo igakamangana umuntu muto muto ntashikigwe ikironka nyene abantu bakuru bakuru bajya nyene bifise twego bagaca baduha kamwe kamwe abandi bariko barabahaje 10 10 barakwiye kubihinyanyura rero bakaduha ifumbire neza umuntu muto muto akaronka na mukuru mukuru akaronka twese twatanda amafaranga twese kandi angana
mu bisanzwe ikibazo c'ifumbire carabaye akayobera abahinga barazana ifumbire ugasanga umuntu ariko baratanga gafuko kamwe wakomanze ifuko 5 10 igihe cyo kurima umwaka wo kurima wagiye usanze abarinyi ku itariki 15 z'ukwezi kwa kabiri atarateragira ibiharage gene ikibazo gikomeye cyane turashobora rero no kutazokwimbura neza
mujanye n'ubutungane nyuma isango zibiri yatubarije mu pastor Rongo ishengero bita Cheki ku mutumba Rutumo muri komine Rumonge ntara ya Burunga yaratanguye ku mugoroba w'uyu wa kabiri gusubiza bene amafaranga basabwe yari yagiranije abemerera imfashanyo makuru ava mu ntwaro ku mutumba Rutumo avuga ko kuyu wa kabiri 68 basubije utwabo ikorwa gitekanywa kubandanya no kuyu wa gatatu uyu mpastori akaba yemeye gusubiza amafaranga 12,000 y'amarundi yari yegeranije kuri buri muntu yifuza gufashishwa inka ikamwa canke amafaranga ari uko banje guhagarikwa n'igipolisi yagirizwa kwibisha uruyeri ni mu gihe uyu mpastori we yavuga ko yari amahera ya jana n'udufoto tubiri tugufi tugufi kugira hakogwe ifishe y'uwakurikiranye inyigisho zingo n'imiryango muri iryo shengero tukiri muri Rumonge abanyeshure barenga 2,000 baguriyemwo abo mu myaka ya mbere ni ya kabiri baramaze kuba ishure muri komine Ndero ya Rumonge muri uno mwaka w'ishure turimwo byashikijwe n'ujejwe Indero muri iyo komine kuyu wa kabiri mu nama y'umutekano muri komine Rumonge Augustin Minani musanteri w'iyo komine ategeka abajejwe intwaro kwitanga kugira ngo iyo nyifato ihagarare inkuru tubaza Jean Pierre Misago
nkuko bishikizwa na Beninye n'intunze ajeri w'igisata c'Indero muri komine Rumonge abanyeshure barenga 2,100 baramaze guheba amashure muri uno mwaka turimwo ahanini mu myaka ya mbere na kabiri y'ishure shingiro
turafise ubumenyi bw'abana cyane cyane abo mu mwaka wa kabiri ariko baraheba ubu gushyikiriza aha dufise abo n'abakobwa bose bateranije 2,064 n'abane bamaze guheba aho kuva mu wa mbere gushika mu w'icenda turimo bamwe b'abana bato bato baheba cyane
mu nama y'umutekano ya komine Rumonge yo kuri uyu wa kabiri bamwe bashikirije ko bamwe muri abo banyeshure bajya guca amafaranga mu mahanga baravye uko abakuru babo bize babayeho abandi nabo bagahubishwa n'inyigisho zimwe zimwe z'amadini amwamwe zibwira abanyeshure kwisonzesha canke ngo bahebe baje gukorera Imana kubwa Augustin Minani musitanteri wa komine Rumonge yararongoye iyo nama intwaro kuva mu gacimbiri ibwirizwa kwitanga kugira ngo ivyo guheba amashure bihagarare nkuko biriko birakogwa muri zone Kizuka
Ishure
warongoye komine Rumonge ategeka ko hatangwa n'icegeranyo kuva kuwa 23 Ruhuhuma turimo bigaragaye ko harimo n'abavyeyi babifise mu ruhara babibazwe. Jean-Pierre Misago mu Rumonge, Radio Isanganiro.
Isanganiro.
Radio Isanganiro amakuru muri migu kirundi arabandanya mwijanye n'ivyo gutanga makuru. Amakuru y'abantu ari ku mbuga ngurukana bumenyi akuye kubikwa no gukingirwa ku rubuga rwa Afrika. Ivyo ngo byo tuma kingirwa ubwigenge bw'igihugu ni imwe mu ntererano zatanzwe ku uyu wa kabiri mu ihuriro ririko ribera mu nama nshingamateka ku vyerekeye itunganywa ry'umuhora wo guhanahana amakuru. Abashikije ibiganiro bakaba bamenyesha ko kugira ibyo bibe hategerezwa gushirwaho ibikoresho byabigenewe amategeko hari nayo akamenyekanishwa. Inkuru tubaza Sheila Irambona.
Ku munsi ugira kabiri w'ihuriro ku vyerekeye itunganywa ry'umuhora wo guhanahana amakuru mu bihugu vya Afrika yo hagati, iciyumvire cagarutswe ko mu biganiro vyahabaye no gukingira amakuru y'umuntu ari ku rubuga ngurukana bumenyi données personnelles, abatanze ivyigwa bakaba bagarutse ku kamaro ko gukingira ayo makuru, bakaba bamenyesha vyiza vyoba vyiza ayo makuru abitswe ku butaka bwa Afrika kugira hakingigwe ubwigenge bw'igihugu. Mu gihe muri Afrika yo hagati hariho amategeko yatowe kugira ayo makuru akingigwe, abatanze ivyo vyigwa bakaba basavye yuko ayo mategeko aja mu ngiro maze n'ibikoresho byo gukinga bigashigwaho. Muri iryo huriro hakaba hasabwe kandi ko amashirahamwe adahanira inyungu za politike yofasha no kumenyesha ayo mategeko kugira abanyagihugu bamenye ayo mategeko abakingira. Ivyo bikaba vyavuzwe mu gihe haharugwa abantu bagera ku 23 million bakoresha umuhora wa internet, ku banyagihugu 1,180,000 baba mu muryango w'ibihugu vya Afrika vya CEAC.
Mujeje na magara y'abantu bushiranganje bw'amagara y'abantu bubikishije mu mugambi w'igihugu jejwe kugwanya mugera wa sida ngo baratekanya kongereza amahimiriza yo kurwanya uwo mugera nko mu kugarukana ivyapa canke inyigisho ku mashure. Muganga Kaze Colin harongo umugambi w'igihugu jejwe kugwanya umugera wa sida abivuze nyuma yaho hashikirijwe ko mu bitigiri vy'abandura ugaruka rufise imyaka 10 na 25 aribo benshi bandura. Yabivugiye mu nyigisho zatunganijwe kwamesha makuru zo guhimiriza kugwanya umugera wa sida. Tumukurikira.
Urashobora gusanga hari ivyapa vyamanitswe mugabo ugasanga vya vyapa barabimanuye vyarafashwe nabi. Iyo bariko barabimanura birya rero birerekana yuko hariho n'abatamenya akamaro kico gikogwa kandi kiba catwaye uburyo bwinshi igihugu. Ubureyo turiko turagerageza novuga yuko turiko turategura dusaba n'imfashanyo kugira ngo turopanze kuronka ubufasha bya bindi byose byahava turaba ingene byosubiraho, ariko mwebwe mudufashe guhimiriza yuko iyo ibyo byapa byamaze gushingwa yuko abene igihugu bo bifata neza bakabizigama kugira ngo birigisha birafasha cyane. Ama club mu mashuri atandukanye, mashuri mato mato ajya ama club stop sida yigisha ingene umugera wandukira. Mugabo icyo tumaze kubona nuko yari yaradebukiwe ibikorwa yahori bakora, urabona yuko bari bagabanije akariro. Uriho turiko turagerageza dufatanije n'abafasha igihugu afasha umugambi w'igihugu mu kurwanya ikiza roho nyanganda sida, turaba ingene twovyura ya makreb, turaba ingene twofasha mu makomine ndetse no mu ntara bakadufasha guhimiriza. Namwe rero nimwadufasha gushikana ijwi kure mukadufasha guhimiriza abene gihugu. Ibyo honye turashobora yuko yahangira ryo mu 2030 dushobora gushikayo atamuntu acandura.
Mujeje n'ubudandaji bamwe mu banyagihugu n'abadandaza bo muri zone ngagarakati ya kabiri mu buraruko bw'isagara cha Bujumbura basanzwe badandaza ikinyobwa cifanta gihingurwa na Brarudi bari doga ko ico kinyobwa kitariko kiraboneka ku isoko muri kino gihe. Abaganiye na Radio Isanganiro kuyu wa gatatu bidoga ko amazi ikiringo kiri hagati y'indwi zitatu n'ukwezi kurenga bazirondera bakazibura, ngo bigatuma bikora ku nzoga zo mu maplastike kandi atazobashaka. Basaba ishirahamwe Brarudi gutanga umuco ku bijanye n'ubukene bw'ico kinyobwa cifanta ku basanzwe bagikunda. Inkuru twateguriwe na Alexi Ndayisenga.
Kurondera ikinyobwa bita Fanta muri kino gihe gihingurwa n'ishyirahamwe Brarudi ngo ni nko kurondera umuzi w'ibuye aho twaciye muri zone Ngagara karitsiye ya kabiri bavuga ko badatahura igituma izo nzoga zibura nkuko bivugwa n'umwe mu badandaza
tumaze twasemene atafana imwe turaro n'icyo kibazo kweri Brarudi yo yaragize tutefanya tubira ngo tulindire twatubona ko tatse hari ziza tubona twatubiza ko idepata twamenye depana bafaraza zari mwino mwiza
ku ruhande rw'abaguzi biherereza ico kinyobwa bavuga ko bahitamwe kwiherereza ibinyobwa byo mu maplastique
haciye hafi trustmen tuza ku mabutike ko ndefatwa wefana gashobaguje kumaji utari washaka mugiye muzi yuko umuntu wese afite inyota itandukanye hari gushaka amazi gushaka ifana gushaka ju ubwo usanga nta fana hari umuntu usanga ubayobije kuri kindi kintu kwa kumwe bari mu kiyaba ushaka gufunga inyote ku mabutike atandukanye tukabura bwo bakubwira ko bagiye kurangura ku madepo basanga hinzoka cyangwa sanga ikindi kintu mugatafana basanga aho
bagasaba ishyira hamwe Brarudi gutanga insiguro
badaza yuko ahubwo umuco two uhabwa n'abakora amafana bakatubwira impamvu amafaranga karabore cyabuze nico ahubwo kugira ngo amafana aboneke dusaba ko igihe abaye changement kuri Brarudi cyanye ikintu cyose gikora ikintu mu Burundi cyo bivuga ava yuko abantu biramanta bakavuga ati kwe ikintu kino cyabuze
abakorera mu bibanza bitanga inzoga bita amamega nubwo batashimye kuvugira ku byuma vya radio televiziyo isanganiro bavuga ko baheruka guhabwa ifanta mu mpera z'umwaka uheze ariko baremeza ko izindi nzoga za Brarudi ziriko ziraboneka muri kino gihe
Ndemeshi Imvugo iremesha yo kuri wa gatatu yagaze kunsiguro zo kungena ubwenge mva ruganda bushobora gushikana kumvugo z'ibirwanko bamwe nabandi babona ko abantu bo kwinda kwiragiza ibyo baronse byose bagashishoza bakamenya kuri imbere yo kubisangiza abandi kuberako intumbero z'abakoresha mwe n'ubwo bwenge zitandukanye Asher niyo nizigiye muhinga mu by'uburongozi busuku anasesangura imbuga ngurukana bumenyi abona kwa kuyinyigisho ikindi ngo nuko itegeko ribihana ryoja mu ngiro mire kanyange
Ubwenge mva ruganda busigugwa nk'ubwenge bukoreshwa n'imashini imashini nayo igerageza kwigana ubwenge bwa muntu n'ubwenge bufasha kandi ngo bushobora no kugira ingaruka mbi bivugwa na Dacia Munezero hamwe na Claude Nkurunziza bari mu gisata cyo kumenyesha makuru banakoresha imbuga ngurukana bumenyi
ubwenge mva ruganda dutahure ububasha abantu bonyene bahaye amamashini kugira ayo mamashini ashobore kuza arafasha abantu mu bisata vyose ushobora kwiyumvira birafasha bavuga ngo nta vyerade hari gihe rero gira nabi ugasanga uwo muntu nyene ko ubwo bwenge mva ruganda busigaye bugeze ku rugero rwo hejuru uwo muntu arabukoresheje kugira agira ibinyoma abeshere nk'umuntu kanaka
n'ubuhinga buhiye kabisa bugufasha mu byo nka byose ushaka bushobora kugira nabi ariko kandi bugira neza rimwe rimwe nkabanzijwi nticyo buza yuko bashobora kuyibwira ikigira ku majwi yacu hanyuma ikatuvuga niminwa kujya bikagenda kujya ikatuvugisha ivyo tutavuze
Asheha niyo nizigiye umuhinga mu vy'uburongozi busuku anakoresha imbuga ngurukana bumenyi ati ntumbere yo bakoresha mwe nubwo bwenge ziratandukanye kandi biragora kumenya ko ari bwo bwakoreshejwe koko ugukwiragiza amasanamu amajwi canke amareresi hakoreshejwe ubwenge mva ruganda ngo birashobora gushikana ku mvugo zibibugwanko nkuko Dacia na Claude babandanya babivuga
ndibuka ko bari gatse kuvuga ngo bavuga ngo ikaruzi ngo abantu baratikiye ngo baragiziki ugasanga rero umva berekanye ko cume ngo bacafata abantu bari bahari babasoda bakaca bahindura akajya kantu ko kwipete so ngahantu bavyemere rero umutima ukacu ushiduka ukacuvuga eh baratumaze kubera tumeze kunuko kandi atari byo
cyane gose ibintu byose bisaba imbarutso bigavana nibihe abantu babarimo bijya bintu byigeze kuba bivugwa ku karuzi vy'amasanamu tugira imana ko twabonye ko bitari byo ubona ibintu nka bijya bitoshobora gutuma abantu bamarana
Ashehe niyo nizigiye akabona ko hakwiye inyigisho n'uguhana abakwiragiza ubutumwa bubi bwanko bicishijwe mu bwenge mva ruganda
ndabona hakenewe inyigisho nyinshi kampanye mu gihugu ku maradio hirya no hino ubutumwa busigura ibi bintu busaba abantu guhagarika ivyo bintu butangwe hirya no hino ntiho burabo twokiza babandi babigira bariko barifinira ica kabiri harakenewe abantu bahanwa mu gitegeko iyo rishizweho ntihagire n'umwe ahanwa harabantu bibaza ngo nta nirihari aba bantu rero bafata ingingo muri byo bisata barakwiye kuraba nkazijya mbuga zica ku bintu by'agacamutwe bagakorana n'ibindi bihugu nimba abo bantu bari mu bindi bihugu kugira ngo hagire nabake bahanwa kuko bahanywe bigashigwa habona hari abazosha batangura kwiyonjorora
mu Burundi itegeko rikinga rikongera rigahana amabi akoregwa ku buhinga ngurukana bumenyi rikaba ryo mu kwezi kwa gatatu 2022
mihaye kanyange akabari ho duce turangiriza amakuru tubateguriye dusuye twashimire ko mwashowe kuyumviriza François Kimana ari kwafasha mu ngabo bw'ivyuma ano makuru mwashikijwe na Jean-Marie Mayonga mwandanye mutega matwi ibiganiro vya radio Isanganiro